Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 26 y'ukwezi k'umunani mwaka w'2018 muri kumwe na Federica Unikije.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu munani mu myaka nk'ibiri ngereranyije, bavuga yuko bakundaga kujya muri Congo, ariko kugeza ubu ngubu abo bantu tukaba tutazi irengero ryabo.
Uyo ni Sylvestre Bisanga Bagabu atwara murenge wa Kivu mu karere ka Rucuro mu ntara y'ubuseruko bwa Congo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igandagurwa ry'umwana umuhungu afite imyaka 11 ikarusi hamwe n'igandagurwa ry'umutama w'imyaka 18 ryabereye mu ntara ya Gitega. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umugabo w'imyaka 18 yaragandaguye muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega iri hagati mu Burundi. Bane mu bantu bamwicishije amahiri harimo umuhungu wiwe, nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Fidele Nsabimana ari Gitega mu Burundi.
Nkuko vyemezwa n'igipolisi muri komine ya Bugendana, umutamara yagandaguwe azwi ku izina rya Mariko Nsabimana w'imyaka 60 mu bamwicisha amahiri harimo umuhungu wiwe ndetse n'umukazana, nkuko vyemezwa n'abanyagihugu baba ku mutumba wa Rushanga zone Mugera komine Bugendana ya Gitega aho yagandaguriwe. Deo na usigaye umukuru wa zone Mugera avuga ko hari gihe cy'isazine z'ijoro ryo kuri wa gatandatu abantu batatu baba banyi harimo n'umuhungu ndetse n'umukazana banya kwigendera bagaba igitero cy'amahiri iri kuronya kwigendera. Baritse ku rugo rwa Mariko Nsabimana baciye bamwigaguza amahiri gushika cikanye. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko yishwe vyavugangwa ko iyo bari umurozi azwi kuri uwo mutumba bakamwagiriza ko bafise ibitega.
Umuntu ari musanze muvyumva mu kibano
bavyumva cyane gose kabisa. Je ndavyumva gose. Urumva umurozi amaze kwica abantu batatu bane batanu kandi bivuga ko ari byavuyiwe. Urumva birakoye nibe nivyo iyo kigufashe uca wiruka hariya nyene urumva uwo cyafashe yaciye agende urumva nyene niko bimeze ibintu byabaraye kera nuko nyene
ntatora kandi niko imyaka
bimujyaniwe bagaca banyarana nyene nahaba ari umugore cyangwa nahaba ari akantu feble nyene basha aca asanga afise ingufu nyinshi cyane amubonye nguni mawe ibintu bene
yego nacyo ndabyumva havuga yuko ari umurozi iyo habaye umwana afashwe ni cyangwa umuntu akuze yirukajiwe mugabo rero urumva kubera yuko ibintu by'umurozi utashobora kugira ati ni gute na gute nuko byabaye no mu minsi yeze patiri yaraje ngaha arasigira ibiki n'ibiki byose arabyira ati ibyo bintu ni mu bihebe barigeze no kujya mu bafumu kututumura baramufatanye imiti barayiturira imwe yindi barata mugo ukundi bigaruka nta ubize twebwe nivyo tuzi.
Undi mwanya abanyagihugu bo ku mutumba wa Rushanga bavuga ko ibirozi vyo mutama ari vyo vyo bavyaragomoreye banyene kumwica kumugandaguru
uwo muntu yamwije nawe urumva zari biriko biramurya
nyene afashwe umugabo wiwe nawe nyawaye no baragwaye nubali mu nzara kwa nyawaye ahose yamufata ngo amwomagura byari byamufashe
mwereyo nk'abana ntimwahora muja guteramira iwe mwati
urakoye twatumye ko
barabana aba bose barabana barabahana iki
ntimwashobora kurubaka guteramira
urakoye ashintu twatinye
kubera
ko nyine nyine bamuvuga ko
n'umuhungu we niwe bafashe urumva we ntibigera mnavuga umuhungu bari mu bamukubise umuhungu yitwa nde
Yohani Nsabimana Yohani
nawe nyine byamufata
avuga ko yamwiciye abana ntibigira bahuza biyene urumva biramufata nyine agasara nyine agatubwenga abonye nk'abantu agakubita urumva ntatwari uwakubita
uwo bifashe byamwirukanka niwe
ibitega biriho
ariko abanyagihugu baragwa bakagaruka bakavuga ko kwihanira ari amakosa
ariko ico co kwihanira mukibona gute
ico co kwihanira rero nico nivyo byo kwihanira nivyo byabaye ukuntu akushavurigize na urumba iyo bacyashira mu butegetsi abategetsi bakacyamira ati twe tufate iki none ko bace bihanira
muri abagirizwa kwicwa mutama hamaze gufatwa abantu babiri harimo n'umuhungu wiwe aho bari kubarakorerwa amatoza n'igipolisi deo na asigaye umukuru wa zone Mugera amesha kuretse ubwo gwikekwe gw'uburozi nibazo vy'amatongo muri uwo muryango bitoshigwa inyuma ibugendana mu ntara gitega gati mu Burundi. Fidel Antoine Nsabimana kubije rya Amerika.
Urakoze Fidele tu kivuga kandi ku Burundi. Umwana w'imyaka 11 yaragandaguye bunyamaswa muri komine Buhiga mu ntara ya Karusi nkuko tubibwirwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Nkuko byemezwa n'igipolisi, uwo mwana w'umuhungu yaragandaguye azwi ku izina rya Nsengiyumva Eric w'imyaka 11. Uwo mwana akaba yagandaguriwe ku mutumba wa Kayange komine Buhiga intara ya Karusi aho yari karasenya inkwi hari gihe cy'isa y'icyenda n'inuso ku muhingamo aho umusore azwi ku izina rya Ndirame Yose yake w'imyaka 25 yabasanga aho bariko barasenya. Abo bana barirutse ariko nyakwigendera Eric yavuye agwa mu minwe y'uwari abafite imigambi mibi acatangura kumonda amabuye mu mutwe agira ko amukata inzanyi n'amatenga atwara bijana nyene gukora iryo bara mu gipolisi baremeza ko bamushize ku iminwe kumvo z'amatohoza kugira ngo bamenye icatumye akora ubwo bubisha. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Kayange bavuga ko ari ubisha bukabije.
Ni ubisha budasanzwe bamatwaye ubwo fite buhimba byirondoka. Urumba kwaro ubisha budasanzwe kweri
biharwa amakenga gose ubwo ivyo bintu boraba nyina abanyagihugu babibabonye nk'uwo muntu bakavyirukana gose bakabituza gukora umva bohonya ku Burundi nkumva nk'uwe yarisha abantu benshi twaye bimba byirondoka vyo muntu umva bayisha igihugu cyose.
Uruhande runini rw'abanyagihugu bavuga ko byo babifatiye kubintazi
ushusanga nkite bimba byirondoka batwaye babagiye ku birogesha
ahubwo bagombye kumuroga nyine nk'abagiye kumuroga bagiye kumukoresha nandi ho namu ntiyogira ibintu nk'ivyo onye ari ubisha gusa
bo bimenya nyene bakamubaza mu bisanzwe himba cirondoka ikintu kiba kigiye gukora utari umurotse
ku mutumba wa Kayange barafite ico basaba abakora amatohoza kuri iyo dosi
twege ico twosaba ubutungane nyene bwo muhana kubera urumva yuko nawe ne yakoze akabi goba nk'urubanza nyene gukibiriraho kubera nawe n'urumva ivyo yakoze si vyiza twosaba nyene abateje umutekano bakabarondera abakora ibibi nk'ivyo urumva ntiba bagombera igihugu neza
ahabwo nyene mu mubaza abandi bakorana nyene bakakaberekana kuko si umwe gusa urumva yaramaze kwica abantu benshi
na ku Barundi bacemera mangetengete abanyagihugu bagira bati
nabo nyene bo biheba kuko nakamaro karimo
oya nta washobora kuvyemera ahubwo nibahagurukire rimwe bashira karuru hejuru ako kabi kafe mu gihugu.
David Ninganza avugira ishyirahamwe Sojepaye riharanira agateka k'abana yagize ico avuga kuri ubwo bisha bwakorewe umwana
Guhohotera ubuzima bw'umwana kumuca ibihimba byirondoka nta nyungu n'imwe irimo harabigira kubera ubugizi bwa nabi harabigira kubera ubukozi bw'ikibi hari n'ababigira kubera ubukonikoni ibi by'ukwemera ibintazi rero igikenewe ni ukumenya mbega uwo muntu yabigize abise intumbero iyihe hamwe twosanga ari ubukozi bw'ikibi bwimonogoje gusa yohanwa nk'inkozi y'ikibi ariko dusanze ari vya bindi by'ubukonikoni vy'ukwemera ibintazi byo byiza duciye dushika kure kugira dutahure mbega nibande byumvira nkawe nibande bakorana nawe.
Ababyeyi b'umwana bari bajumarariwe nta numwe yashoboye kugira ico avugira kuri mikoro y'ijwi rya Amerika ikarusi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Inkuru tukiye kwiza ko ukurikizaho inkuru ivuga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro busaba abanyagihugu kwamarikano hafi igice cy'ikiyaga cya Kongo. Bavuga ko hari abantu bashika ku 8 bazimanganye abikekwa ko biciwe muri ico kibanza. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza.
Hari abantu bamaze kubura bagera hafi mu 8 mu myaka nk'ibiri ngereranyije bavuga yuko bakundaga kujya muri Kongo ariko kugeza ubu ngubu abo bantu batutazi irengero ryabo.
Ni bwana Sylvestre Bisanga bagabo uyobora umurenge wa Kivu mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Ni umwe mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu ifite abaturage batari bake batunzwe n'uburobyi. Muri bo ariko hari ababukora binyuranyije n'amategeko kandi imitego bakoresha baroba bayivana mu gice cya Kongo. Bamwe bagaheruka bagenda bagategereza ko bagaruka bagaheba nkuko bisangwa abagabo bisobanura.
Aho abaturage bacu bambuka umupaka wo mu mazi bakajya kwiba imitego itemewe yitwa kaninyini bayikura mu gihugu cya Kongo mu baturanyi ndetse akenshi bayikurayo bafite ibikorwa bangije ndetse bahohoteye abaturage bo muri Kongo ariko nabo iyo babatanze abo muri Kongo nanone bavuga yuko bavuga ngo hari abajya bajyayo bakaza bajyanye n'abandi kariro batanga makuru ariko bakayatanga mu ibanga ukazabimenya nyoma niba barabuze biranashoboka yuko bashaka kuba baranapfuye
abashoboye kujyayo bakagaruka bazana imitego itemewe bakoresha mu burobyi bunyuranyije n'amategeko ku buryo bangiza bikomeye umusaruro ukomoka ku burobyi nk'uko bamwe mu barobyi babyivugira
uko mwako genda ushira umusaruro genda ugabanya kuno wa supernet ni wutumye isamba zazibura mu mazi yahangaha ikifu
barahari benshi
ni benshi guhera hano kugera cyangugo abo bantu batari bagera mu mazi abantu bashoboraga kuba babona toni cyangwa si ibiro 300 na 200 n'ijana ubu ngubu tugeze kwa twabona nibiro 3-5 batangiye barubisha supernet imwe ubu ngubu nabo bari kurubisha supernet 20
bakoresha supernet bakazana ubujanga bunga n'ugwara butemewe kandi bari kubwiba ubwo ngubwo rero yo bishe nk'ibiro nk'icumi nk'ubwo ngubwo butoya aba ari nk'ibiro ahari nk'200 by'inini
iteze za sambaza ntoya ikica nka kwa rubase runini cyane guzuye ni nk'aho iba yishinjanga nk'iz'amakipe 20 buraba zitega zitarakura batuma zinashiramo
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivuma avuga ko abajya kwiba imitego muri Congo baza kuyikoresha mu gice cy'u Rwanda kandi itemewe ari abajura n'abanze kwishyira hamwe n'abandi avuga ko bagerageza kubarwanya no kubakumira kujya muri Kongo mu rwego rwo kurinda ubuzima bwabo ariko hatabura ababaca muri humye
iyo tubafashe twamenya amakuru tukabategera ku Kivu tukabafata ariko Kivu ni kinini mu by'ukuri inzego z'umutekano ziba ziri hafi ndetse n'ubuyobozi buba buri hafi kubera ko bamenyereye baturiye Kivu n'umwuga bavutse basanga baroba ariko n'ubundi abasimbuka bakiba bakajyayo biraborohera cyane kujya mu Kivu kubera ko Kivu nta mupaka ugaragara ariko babikora bafite intego n'ubundi bajyayo babigambire kugira ngo bibe iyo mitego ko mu Rwanda n'ubundi itemewe kandi ibihendutse bayigura kuri fraude bayiguze n'abanyekongo cyangwa se ubundi bagahohotera abantu bo muri Kongo bafite iyo mitego bakayiba bakayizana inaha
mu mwaka ushize ikigo gifite ubworozi mu nshingano cyavugaga ko inzego zose zirimo gukora ibishoboka ngo zihashye ubushimusi cyavugaga ko ubushimusi bw'amafi n'isambaza bukorwa mu kiyaga cya Kivu ari ikibazo gikomeye nubwo polisi n'abasirikare bo mu mazi bagerageza kubirwanya mu mezi birasoza umwaka ushize hafashwe inzitiramibu 249 zirobeshwa na barushimusi n'imiragi 187 abarobyi bita kaningini abantu 40 batabwa muri yombi kubera gukoresha imitego itemewe ubuyobozi bw'umurenge wa Kivu buvuga ko bukomeje kwigisha abaturage bakoresha ikiyaga cya Kivu babereka ingorane n'ingaruka bashobora guhura nazo mu gihe bakoresha ikiyaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko buvuga kandi ko hari abantu basaga 20 batahuwe bafite umugambi wo kujya kwiba imitego itemewe muri Congo maze bajyanwa mu kigo ngororamuco kuko nta mategeko ahamya hana baro babinyuranyije n'amategeko bitanga icyuho bigatuma n'abafashwe bongera kurekurwa bakidegembya Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio y'Amerika
urakoze Claude Ganza aha muri leta z'ubumwe za Amerika naho senator John McCain mu Republika z'Uwicane ku ruhare yagize ku buzima bwa leta z'ubumwe za Amerika yaritavye umuremyi yaje ku munsi wa gatandatu afise imyaka 81 inyuma y'igihe yaramaze agwana n'ingwara ya kansera presidence ya Amerika yacifata ingingo yuko ibendera rya leta z'ubumwe za Amerika riduzwa gushika hagati gusa muri iki gihe abanyamerika bose bariko baramwibukira nk'umuntu adasanzwe yaranzwe no gukunda igihugu hamwe n'ibintu byose yaranguriye igihugu ciwe perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump yaranditse kuri Twitter agira ati ndahojeje umuryango umuhizi McCain kandi ndifatanije n'umuryango wanje mu kumusabira vice president Mike Pence nawe nyine yaranditse kuri Twitter agira ati umutambukanyi wanje Karen hamwe nanje turiko turasabira senator John McCain na McCain Cindy umutambukanyi wiwe afakaye hamwe n'umuryango wiwe ati imana ibahezagire muri ibi bihego bigoye Perezida Barack Obama yahoze arongoye leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'umutambukanyi wiwe Michelle Obama barasohoye itangazo ryo guhoza umutambukanyi wa McCain Cindy hamwe n'umuryango wiwe Obama yigeze uhiganwa na McCain mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2008 akanayatsinda yavuze ko naho batanganya imyaka kandi batari basangiye zinshi muri politike ngo we hamwe na McCain babona kimwe igihugu cy'Amerika nk'igihugu guha akaryo bose mu byerekeye kwiteza imbere Perezida Bill Clinton yahoze atwara leta z'ubumwe za Amerika hamwe n'umutambukanyi wiwe Hillary Clinton igeze kuba secretary wa Department ya leta ya Amerika kandi yakoranye na McCain mu nama nkengu z'amateka ya Amerika nabo nyine barasohoye itangazo rivuga ko McCain yaranguye amabanga ajejwe ashira imbere inyungu z'igihugu ati shimikiza ivyiyumviro by'umugambwe. Perezida George W. Bush yavuze ko McCain yari mugenzi kandi azomwamiza ku mutima.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ivyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho dushimikira kuzerekeye ibiganiro bihuza abarundi abatumire niba abandi nyene. Hari Honorable Leopold Hakizimana n'umushinga mateka serukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukize nyakuba mu menyesha makuru kandi aramukije nari kwatwumiza bose.
Kaze kwa Nyaburunga.
Sangwe namwe murakoze cyane.
Murakoze cyane. Ubundi turi kumwe ni Kefa Nibizi na numukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri iragijyanda daye akaba ari hano ku izina ry'uwo mugambwe nyene ndakuramukije nibise
murakoze nane ndabaramukije kandi amukije n'abarundi bose ariko atwumviriza
gaze kwa Nyaburunga
murakoze
agira umushinga mateka yigenga abo umushinga mateka azokwegeranya 40% uwo mu mugambwa azegeranya 20% iryo bwizwa shingiro rije kuvuga ibiki dukandukanya abantu
twarabisika duci bizwa shingiro iryo nyagihugu bararitoye bararihejeje ntidushaka kubigarukako haravugwa ivyereke amasezerano yiharusha amasezerano yosha nubura cari ngaho hari numwe yafuse rimwe yasinyuye abantu ko yavuga ndakikanda ringaho atawe yagiye ubu rero ikibazo cyo nyene gisigaye nukuje amatora y'umwaka 2020 ivyo navyo twaramaze kuvugana twese uko dukeneye kuja amatora nabo nyene baravyemera imigambwe tubisabwe na leta ikabidusigurira turavyumva turabitahura turasinya ku papuro rw'inzira kumbe batarusinya ko nabo none munsi twarumvise ubushinga rw'ubwa buti nubikeneye naze nubasinye ntangorane biruguruye ubure gisigaye nugusozera kugira ngo nabivuze kuba nta bibazo byinshi bikihari ica kabiri babandi bama biteze yuko harimo abantu bama basamaje n'ibigano bibazo ngo cyaba kuramwo ntagume basamara ahubwo bitegurira amatora ica gatatu n'abarundi mu mutwe ntibagume mu biganiro vyiharusha kuko ibigano byo ngaho tuvyamwa naho tubirimwo mugabo bashobore gutera imbere tuje mu vyerekeye amatora ka 2020 nta kindi gisigama ngarutse kuvyo yavuze yavuga yuko ngo abanyepolitike batidegeje jewe nk'ubu ntangira ubwoba numvise umuntu arimo n'amashinga y'amateka bakaba no muri leta bakavuga ko batidegembya nca nibaza twese tutaserukiye mu izo nzego
none wowe uridegembya gute nk'umunyapolitike muri degembya
jewe gushika amasaha none nako twahuriye ngaha navuga ko bamutegereye ntawe ntegereye turidegembya hanyuma urupapuro rw'inzira nago nari nabivuze nti jewe birantangaje kuko twatumwe ko n'umushikangano no hagati mu gihugu n'abaserukira leta nabo mizero barimwo ntitwumva igituma ibi bintu atavyumvise kumwe bakaba bicenge batatanga imihoho kugira ngo bareke iyo leta
ibibaza yuko ari umuryango wa politiki watumirwa nk'abandi bose
igitangaje nuko bategura ibintu bitumwa na leta barimwo bagaca bisiye buri ngana vuga nti twe twaza ko ari mu cezo
wandani ariko mwego mugacya muvyita
twebwe kubera dukeneye kuja amatora mwaka 2020 tukarondera ko habaho ibintu vyose vyiza vyotuma amatora agenda neza ikintu cyose gituma twoshaka kuja amatora neza tuzocita imisi yose uko twebwe muri politike yacu
cyangwa ikintu cyose kizanywe na leta
oya ikintu cyose gituma amatora azogenda neza ikintu cyose gituma amahoro n'umutekano bisasagara abarundi banywana tuzocitaba nabo cyagize yo namizore barundi tuzocitaba ntangora
ibiganiro ku bwanyu bibere hanze cyangwa bibere hagati mu gihugu
mu bisanzwe twebwe ku bwacu ntacha ari kubuza kwiganira ngaha mu Burundi ariko twebwe igikuru saha ibiganiro vyobera tukeneye ko vyotunganywa bigahera tukitegurira ibindi bikogwa atabintu z'umwegeganeze
nyibereye hanze nimutinya guhurira na Dr. Jaminane
dewe Dr. Jaminane twamanye iminsi myinshi cyane umugabo Seigneur Frode w'unye ko agenda daye no mu Burundi nta muri numwe jewe ntinyi
urakoze honorable Leopold hari cyo mwiteze mu mizero y'abarundi muri ibiganiro by'imiriki
bo twitezemwo byinshi kintu cyambe nambere twiteze yuko mu iyo biganiro hazovamwa icuka ciza ca politique ngaha mu gihugu gira abanyapolitike natwegwe turimo dushobore gukora politique mu mwidegembyo ndusure kumva uvuze ngo ndaciye umurongo tukura ico turavuga yuko
icyo munaciteze mu biganiro
bizorangira espace politique ubwigenge muri politike bubonetse bwuguru ikintu cya mbere dushaka kwiva mu kizoboneka ikindi chaka bitwiteze hariho ico bise urupapuro rw'inzira rwagizwe ko n'abanya politike bo ku ruhande rumwe begamiye leta twiteze yuko iruhande y'ubwo rupapuro rw'inzira bandi abandi banya politike ubundi mugwi uzozana urundi rupapuro nk'uko bibona hanyuma izo mpapuro zibiri zice zishigwa hamwe inyuma y'ibiganiro hacaboneka rupapuro rumwe ruzogenga amatore gutwita rupapuro rw'inzira iki nacyo twiteze yuko ibyo byose bishobotse dushora kubona abanyapolitike bari hanze batashye mu Burundi gukora politike mu gihugu mu mwidegembyo bigenze uko bazoca batabakore politike mu nyuma mu gihugu hagati meze neza nabo bazoca bagira iki bataha hanyuma ngaca nibaza yuko ivyo byose bizotujana mu nteguro nziza y'amatora azoba mu 2020 ayo matora akazoba matora atagira makemwa kuko iyo matora afise makemwa acazana abategetsi bafise makemwa urumva amatora meza kazana abategetsi beza kubwo ivyo rero nkacu nibaza yuko nizingorane za politike nizimigenderane dufitaniye nibihugu duhana imbibe ndavuga igihugu kibanye ngahacu Rwanda mwese murabizi ndavuga imibano itameze neza nibihugu vya Buraya bamwe babavuga yuko babitse izo nkozi zikubwira abarundi batezurirwe ivyo barimo urabona turi mu bihe by'ubutunzi bitameze neza umbwiye yuko ubunya namatora twebwe ari twe tuyirihira dushora kuca tuja amatora ameze neza aduha abategetsi bameze neza batazosura kuvuga buti urya ari mu manda zirenga ari mu manda zirenga
umwa kadadaza nuhunda kadadaza akaburamwo umuti mumenetse vugana ikiyago nikindi
ndavugana ni soko namazime naba muyage muzibukiri byo bibere jambo ili chari tishe na ori ya kiza Vugana iki ya goni kindi Vugana iki ya goni kindi
Tende tanga zwago semnu wangi kiyago Higani kwa konziri uzi mijangu
Nyakuri ilagi jandadaye Haricho mwiteze mwuri bibigani
Nyakuwa haria kanu nagomba kubugira Nagomba kusongora kuri Fredida wa Fredevo Nyakuri Nabo nyayuko ya tubuze chane Ami zerongo
Avuga kumuri mwuri
Na hati kukugira gashavu Mkura yuko ya seruke umugamge Nyakuri Mwrazi Nyakuri
Ngisho mwuzi kufuzi tuiteze Mwunde ngumu notumge Hatu tuwa Batu vugamge itoroshe Ugambere Ige tuwari yo tuwari migamge Shikami na ngibirini itatu ubwa mbere nuko amanza kumva yuko bitari gukunda ko bakomisha imigambi 2023
none aho hari Frode Bunyakuri yo haja Frode Bunaho gusa
nandi yo ntavuga ati ntari mwose sinya byacu bigenda gute batubwira ikintu muri ivyo bintu atemera kimwe hanyuma ikinigira kabiri avuze ngo hari ibigambwe yari mu kwaha canke iri muri twebwe ndasubiyemo mu gusoma imigambwe ari hagaze jewe nsoma itegeko rivuga statut de l'opposition politique au Burundi gatwe n'umushinga mateka jira mategeko iryo te kuri atomoye neza umugambwe wose utari muri leta
ariko yavuze ati yavuze ko witwa Nyakuri
imanzu rindi umugambwe wose utari muri leta uri mu itavuga rimwe na leta hanyuma mu Burundi umuntu arafise uburenganzira bwo kwituka gomba yamba yitwa Pierre Chapelle Carave cyangwa Petero
nyakuri radio cyanzana nyina numwe atabizi
ibyo nimbare warishinze urahazi
urabizi president
nimbare warishinze urahazi
none uri utwara nyakuri utazi nyakuri yo cyanzana
nibaza ahubwo ngiye yirimwe nawe yo kubiyinze
kose ya radio cyanzana
nyabwo yirimwe kwanze kuyisuza nagusaba mu mushinga amateka ukeneye yuko ukeneye kwinjira muri nyakuri ukeneye ko nabigusigura neza uzoza kwinjiza
ariko nibyo bamwice bwana
kwinjira ko bimwigisha
Ngize
gutati ni kumenya byazananye.
Ni ndanaza ko byazananye. Nimba ko nimba ari munywanyi w'umugambi wacu nyarahazi kudusumbe ko jewe ndazi byo ariko ava ko atari byo agatabize nawe nyene. Hanyuma rero icambe twiteze muri zo biganiro.
Ego.
Ubwambe nuko iyi migambwe imaze iminsi yigumura iva amatora. Twiteze yuko tazosura kwigumura nkuko imaze iminsi bigira kuko amaze kona yuko iyo nzira idashika
n'uremera kwa matora hajya mu gushaka
urashaka kwiyumvira wamaze gukoresha bamaze gukorera amakarata yitora kuko ni ibintu bisanzwe ukeneye gutajamwo ubivuga hakiri kare ntege amafaranga leta ikoresha kubera wewe aho ni sawa
ariko urukino rugeze mu ndiro ukabona rugiyemo amahinyu
dusaba yuko muri federute tuzosaba yuko umuntu azoyiyandikisha kamukorera amakarata kaba mu burenganzira bwiwe azocara amafaranga leta yakoresheje kuri amakarata yiwe
ugiye mu matora naje akoresha amakarata ukaronka ubusa naho bizoca bigena gute
abona cyo wazoya yahiganye
yewe nazocari azabari
kwagukora wewe ugiye ukakoresha rero
ico ni cyakare nakivuze navuze ko twitse tatosa kwigumura navuga twiteze tuzokumvikana yuko uzokwika amatora bazakorera amakarata yiwe bazocara muri hisha uko biraruhisha ubwa gatatu twitege yuko amatora heze watsinzwe azokwemera ko yatsinzwe ntasubira kuza gutura abapema nase yabandi ntasubira gutera imigumuko ahandiko ndavuga sinovuga izina mugabe izindi ko ndavuga ndazi ko ngaha hari mu byo ndiko ndavuga ngaha
yewe mu makuru mfise wowe wari ufite amapema nase make hatuye mutinga
nane nakuvuze wewe
oya bavuze ati mubari ngaha ati ari icyo turavuga
abari ngaha
abanzi wewe amapema nase nafise yari imparugwa watuye mwangara
ugomba wumve ko muze mwaturiye tayari rimwe ni ikindi cyanyuma tubwe twiteze yuko kubera yuko imigambwe nandi mashirahamwe batarose ikintu na kimwe bagirizwa po kwiza twasinye twiteze yuko azoca bavayo babisinye ko twumvise ko badakeneye gusinyira ngaho keneye gusinyira hanze nimba keneye gusinyira
hanze ko basinye ivyo nyene
yego
ko yagira icyo bongera
ko keneye kuja hanze gusinyirayo ntangurane barabahita cyagende gusinya ntangurane mugabo uwumvise nayo ko atanumwe aravuga ati ngingo agenda yansa kwa tarimwe yansi yongingo rero ntago ikindi cyanyuma nizeye kumbure kungira ngo abahora baza kubeshira makungu hanze babesha bambaye mu mbabarire babesha igihugu hanze makungu twiteze yuko ibinyoma bahora babesha bizoca bigaragara ku mugaragaro ko ababeshi ahama makungu akaca yizera neza igihugu gusumba uko byari bimeze kuko ibinyoma by'abangusha bizabiheze
urakoze ikefa nibizi harakana muvuga muti ntituzogara tudagacikije muhuza ni twaramuka dukitse kamwe gusa
murakoze twe ico twipfuza nuko ibiganiro iyo bisozera
iyo bisozera
go ikaba ikicara cyanyuma
ntidusubira wahejeje honorable Leopold akana muvuga muti umuhuza ni twogera tukamubwiye ko kana
jewe no geno umuguhuza twogera tumubwira yuko yoshinga igisho abasekura leta kugira abishyiremo ishaka ryo kugira ivyo biganiro bibe kandi bishike ku ngingo imeze neza
urakoze ndagushimire honorable Leopold Akizimana waserukiye urunani kwabigenga amizero y'abarundi wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
yego nawe mwakoze kuntumira
imire kandi ikefa nibizi arongoye umugambwe Sabane Frodebu inyakuri iragiyanda dayo wakoze no kwitaba kwa Nyaburunga
ndabashimiye ko namwatumiye muganda yandangize mbonera kagohe mugenzanje ngaha ko atamiye politike yiyemera yaje muri leta ifite programa temera
akoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabipfurize mwe mwagikurikiranye kuranirwa mu banyi no mu byanyu nawe buta
kwa Nyaburunga
cari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwese mukunda. Shuti mwese mkunda radio hii kuja Amerika ibiganiro twaba teguri muri aka kanya bigaruke ngaha rero turashimiye engineer yadufashije mu ngabwizuma hamwe na fatukarara yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe shuti mwese mwaduteza matwi turabateye kamukandi muwana nyumviza ibiganiro vya radio hii kuja Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese